Ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini na hazwe kino kiganiro mushaka kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook YouTube Instagram na X na honi VOA radio yacu turi muri studio yindwi
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ku biharuro by'indwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rivuga ko muri Afurika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mu mwaka wa 2022 ni miliyoni z'aba bacumi hazogera mu 2050. Abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365.5, niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryahora mu masekeze yo guhimiriza ivyo kanseri nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe Washington DC muri studio yindwi. Muganga Tanya, ikaze ku ishuri rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane ku butumire.
Ego, mbona Washington DC gufashe neza usa neza.
Murakoze.
Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye wahamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze indwi. Ego, ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama, amakonferensi yo kungurana ubumenyi, ibintu byerekeye amagara y'abantu.
Nubwo ubumenyi nyine twagusavye kugira ngo uze kutuyagira ko cane cane dushimikira cane ku gihugu c'u Burundi nico ukore hamwe ariko n'ivyo mu karere hari ico yiziko. Uri umukuru w'ishire hamwe uzima, reka dutangure kuko tuzakuvugisha no munsi nka muganga n'ivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru w'ishire hamwe uzima uri no mu baritanguje. Ishamwe uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabaki?
Murakoze. Ishamwe uzima ni ishamwe ry'abaganga association. Kimwe mu byo dukora harimo mu kwigisha ku byerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku byerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari ingwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kuvyisununuye. Aho mvuze nko mu bintu by'imfatiro ni ukuvuga nti mbega kuko abaganga bamariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi, umva hari giye bavuga kenshi ariko ku muntu agereza kimvira ati mbe babivuze uko bisigura iki mbe kuko hari giye batubwira ngo kugabanya amavuta mbega inzoga zigira ingaruka mbi guteka umubiri kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza akigira ingingo vyoroshe kurusha uko ubu ikukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu yego rero nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kugira umuntu atahure amagara yiwe ariko ntituhereza kuri ibyo bito bito ari gihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse nka karorero ni nkukugisha kuberezerekeye kanseri yibere twatangiye kugira amakampanye muvuga amasekeze yo kwigisha ikibereke kanseri yibere guhera mu 2019 kuko ingwara ya kanseri yibere ni ingwara uburyo bwo kwigwanya ni kuyimenya nubwo burahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ivyo biri mu vyo bimwe muvyo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara meza
twaca tugaruka kuri ivyo vyo sekeza ariko imbere yaho uzima irihe uri mu gisagara ca Bujumbura igitegiriyo nahandi muri hehe neza neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no muzindi ntara
Nuko rero uti mu 2019 muri buzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere kuki amasekeza ya kansere yo mwibere apana izindi kansere hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba
ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'Iburayi hariho barakora ayo ma kampanye amasekeza kandi bikabanaboneka abantu batandukanye bakabivuga ku ma radio mu abantu babahanzi abastar bakashiramwe inkomezi bakabivuga utukabona nko muri kuno kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomako mu byo mu bisagara bari bashize hamatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero numva kwaheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka kuvuza ari 40 ibyo bintu bikogwa mpugo bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama tureze turavuga ati kumbure kutukunatwe two bitangura kuko kanseri ibera itandukanye n'izindi ngwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi ma kansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hari n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere hama ngo n'ukwipimishiza hehe ngo cyangwa je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigara inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2009 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
amasekeza yacu cyane cyane abira mu ntara ya mu gisagara cha Bujumbura kubera ariho dushobora gushika niho uburyo bwacu budushoboza gushika hari gihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashira hamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko ahiki kuga twe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kujira mu gisagara cha Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko numva kansere nta hidashika no mu hagati mu gigira shikayo turizera yuko uko imitsi zoziragenda dushobora kuronka uburyo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mukurindira kuko buryo tuburonka hari gihe cyo twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet canke tukikora ku buryo bwa radio aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri kuno kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu kwa dusa ikiganiro ku radio atake ndi tuvuga atari kanseri y'ibere kugira ngo na wa muntu kumbure atari mu gisagara ca Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku radio canke kumbuka bungurukana bumenyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari wese ahantu hose yoba ari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gucya muri 2050 bazafise yo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki
Ishamwe mpuzamakungu ikurikirana amagara y'abantu n'umunsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe mu buzima ashogwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe
umugore
kuri 12 umva ico ni igiharuro kinini ya wiyumviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi mu buzima bwiwe urumva ko ari igiharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyo ngwara uyitora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari ahari ahubwo nibaza yuko birashoboka yuko ashobora kuba atari ahari n'ivyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kera uruhari bavye biharuro kubona imingi biharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari twoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera gahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro dusivye uno munsi ariko turashobora iyo turiko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise yabarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwa kanseri y'ibere ariko nko mu bapima hoho ni ama kanseri yose bapima yose biharuro byose ama kanseri yose bapima igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu dukunda kugira niyo ikenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu batuba tuko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu bo mu kibani wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ngwara ihari nico bituma tuyivuga ni ngwara ihari mu kibani wacu gusurumva kuko kera cyavugwa wasanga tubona menga nta ihari ariko unyi hari n'abantu benshi no kubenga kanseri kiragwira ariko niko ariko ku muntu dusweye
kuvuga ego turaca tukugaruka ko ariko twanze tuje ku mirongo ya telefone ubwira dusangira ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherere hehe
Nairobi
aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute
muri Kenya kazi salama
yego akabazo kawe kwa muganga Tanya twatumiye muri sanga y'uno munsi turi kumwe muri studio
abuga kubada yimeye to berekana yuko umuntu agwa ayo bashobora kubyemera iyo ngara y'ibere cyane ni yandere ko iyo ngara kubera nta gabe cyangwa 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 cyangwa
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Muganga Tanya imbere ko wishura kano kabazo watubwiye ko vyifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ko kwingaro ya kansere yibere
ubumenyi buracari buke buracari hasi kuvyerekeye ngwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya neza yari yo icari cyo ningende umuntu yokwitwara
hanyuma nubwo twace tuja kukungene vyifashe hari umuntu ashaka kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga ariko buryo umuntu avuga kanseri twumviki niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu akibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu aca tangura aka kabazo karaza kudushikana kuko ari KM muri Nairobi ariko banze tubwire kanseri tufate gute n'umutwumenekani
urumva kanseri umuntu ashobora gwara ingwara zitandukanye urashobora kugwara infection umwandu infection ni mukorobi uzavumubiri wawe hamugeze ukakugwaza hari habagwara bitatu bita malaria no kuvuga mu biri ari kintu bidakundana rero kanseri ni ubundi buryo mu biri ushobora kugwara ariko gubuva mu mutuma cellule utunyabugingo two mu biri ubundi mu biri ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse gatangura umuntu mwana gisama mu nda gatangura ari kamwe tukigize tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka mu biri w'umuntu hari utunyabugingo tugize urukoba utunyabugingo tugize mushishito utunyabugingo tugize ibere utwo tunyabugingo rero dufite ukuntu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akaro rero utunyabugingo amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise imisi yo kubaho 120 mu mubiri akorerwa umusukoro hama agakogwa kaja mu maraso iyo misi 120 hama yasaza hariho igihande bita hat kiri mu nda gaheta tukagasambura bikahera gucyo umva mu rufite ikintu yubaka kujya mu biro ku rukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi bifite ikintu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi ne tukibumba ahantu turi ivyo rero bitera ibibazo bibiri kibazo ca mbere nuko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera aho hantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye niho uheza ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye Itunyi kibazo cha mbere. Ikibazo cha kabiri nuko ingwara ya kanseri igihe ari ingwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukavaho hantu tukagenda gutera ibindi bibanze ibindi bihimba by'umubiri kakimatura akava kwibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko canke mu maguru
inge gato yo kimatuye kakava ku nko kwibere kakaja mu maha nyamaca avuga ngo gwe kanseri mu maha bangishwa ko ari
ahubwo bavyita bakunda kuvyita metastase no kuvuga ni ingwara ya kanseri ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri yibere ariko ni kanseri yibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho gashika kagashifata mu mahaha kagagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha rero buri umuntu ashaka kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko uvuduka bandanya ubaho mugabo iyo mahaha amaze kwikononekara iyo ubwonko umaze kononekara iyo igitigo kimaze kononekara niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema munyuma mugupfa agafa kubera agize ingorane cyo guhema canke bikaje mu bwonko hama umuntu agahitanwa nuko ubwenko bwiwe bwanse gukora kuko hahandi hatewe canke mu gitigo uko nyine ivyo ari byo bibazo bibiri cyane cyane babihari iyo umuntu atayimenyekare ngo abikure
mwakirikare ego inayi hobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azumiya kwa igwaye gute uduherere ku mugore hamutuja kumugasinzi ko bifata cyo kimura tubwira ariko duherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira ucumbwira nakana kashobora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego
abana pas vraiment abana ntinga ke bayigwara ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi shobora kwereka yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri yibere icambere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri yibere ariko ivyimba ariko sikivyimba gutse kanseri birashaka kudifisa imenyetso bitandukanye ku bagore hari bimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ngwara ya kanseri yibere nkuko navuze hari ikivyimba washogira ikivyimba kijya kivyimba nyene kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
ibere rifise ibihande byinshi hari hakamoko abana baca ko mukonka hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hari hose kandi ni gushika amaja mu kwaha hose irashaka kuja ndonkashaka kuduca kivyimba ikindi kimenyetso gishaka kuza nuko ubundi rukoba gukibera rurorosha rukoba kwibera rurorosha ntihagumye ariko urashaka kumva ko ari ahantu kurukoba kwibera hatanguye kumera nk'ahagumye ahatamize nk'ahandi hari urashaka kwikeka ko aho hantu hari ko harabi ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona ahakwibere hari ko haza agafosete no kuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo
ivyo bigenda gute bigenda kubera hariho ibivyimba bikura bijenda bisohoka ntubwo n'ikivyimba caje kwibera ariko hari ibindi bivyimba bikura bijindane ivyo rero biraheza bigakwegura ukoba hakazara akantu k'akanogo kwibere kandi ugasanga ntikababaza rero iyo umuntu abonye akantu k'agafosite canke akanogo kwibere ni kuja kwa muganga ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda kuko ingwara ya kanseri iranywa amaraso irakenera amaraso menshi hari gerera imitsi iranda kuko iri kirashaka gukwega amaraso menshi
imitsi ya hehe
imitsi yo kwibere
yego
ikindi kimenyetso gishobora kubona ni imoko ryumagana imoko rikaguma ryumye menga rifise umengo ryakomeretse rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye hari habagura barabigira iyo bonsa mbwa bigahera ariko ubu ni imoko riguma ryumagana naho ni kashaka ko ari kimenyetso cha kanseri ikindi kimenyetso no kubona iyo imoko ryatibiye imoko ryinjiye
indani
nico mwaka rya gafosite kandi navuga kakanogo kwibera ariko ho biba byabereye ku moko kindi kimenyetso ni kubona ibere nuvuga ngo rigwaye nuvuga ibere rishushe ribabara ibere nyene rimva ritameze neza kindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma y'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi nibisanzwe ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko n'iryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka ikindi kimenyetso ni kubona ibere ryisesa amazi canke amaraso ukabona ko ririko irisesa ariko ntigisesa amabere bere ikindi kimenyetso ni kubona ibere rifise urukoba novuga nk'irya mandarine sinzi kubona nk'iyo umubu wakuriye ingene haza kutunenga n'uturungu rero ni urukoba rwo kwibere bagwabaye gucyo onye ikindi kimenyetso ni kubona ibikomere ibereza n'ibikomere riga ibisebe kwibere kimenyetso cha nyuma ni ikivyimba c'indani cha kivyimba bifinda ndashobora kumva ushobora kumva ariko umvirije neza ivyo bimenyetso ruko nariko ndavuga bitandukanye nimba ribere rivyimbye ibere ribabara birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri nk'akarorero urwa igihute cyo kwibere washobora kugira ibyo bisebe kwibere iyo umugore yibungenze yonsa cyangwa umugore yonsa amaze umwe ni munyato nkirije ibere rashobora kubabara cyangwa kubona imisiri kireranda rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye ico kimenyetso cuvuga ubwo nyene ngo ngwaye kanseri yibere ahubwo ikubonye ico kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaha aho kibonye n'umunsi ntuzo kumana kundwiza niho haheze ukwezi ico kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri ico kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari kuturavye ubukari bwa kanseri ni byiza gufa umugendo ugasanga ntacu fise hakuguma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini kintu cinari cyo kandi cyo kwibuka nuko bine bimenyetso byinshi hari bimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kavyimba ako kanugu kugira kwibere urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawe ubabara ufise bayita ngo bavuga ngo kanseri yibara ngo yibere ngo yica yihoreye ngo ni un tueur silencieux silent killer kuko urayigendana igihe kinini uweza ngo ufise akantu kwibera ukavuga ati akanakantu gasanzwe kumbe umaze imyaka myinshi ugendana ivyo bimenyetso rero birakenewe ko bantu bumva yuko simpa kurindira ububabare hari ikintu usanga kenshi nkatwe umuntu atiba barataje kwa muganga wumva nka ntakamero kuja kwa muganga nico gituma ari kintu hadukiye kuvuga sinka kubabare ubonye ico kimwe muri ivyo bimenyetso ni viza kuja kwa muganga
none utwo tuntu twose tubwiye rwarukoba ya mitsiranda vya biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
ego no kumugabo hari gihagishobagira ivyo bimenyetso nyene nka karorero umugabo arashobagira akavyimba umugabo arashobagira ibere gisesa umugabo arashaka kugira ivyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye aho abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere buri umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umukobwa iyo baravyo kikiriza barasa
ego
bafite utuntu dutoye rero umwana w'umukobwa icamwe umwana w'umuhungu iyo bari ko barakugira imyaka y'ubuyabaga shubikata bebe bageze muri puberte hariho inkabuzo z'umubiri amahormone aba menshi amahormone y'abagabo atuma bagira ikicu kinini ya bakagira inguvu amahormone y'abagore na inkabuzo z'abagore nanze gatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nico bituma abagore bafite amabere manini ya n'abagabo rero bagifise ubwo utunyabwingo masiri y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze rwose ntamabere yabo ntiyababaniye ariko ico nokongera ko nuko abagore bafise ama bindishisho gutuma bakarigwa kurusha abandi ariko ku bagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba yifise mu muryango n'ama ico bita genetic factors donc nuko ba mufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngware ya kanseri kenshi mu muryango nico gituma bagabo bagwara
urakoze cyane abana batubwiye koko nta no kuvuga ko
oya abana si kenshi usanga ari abakuze gwara ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubunye n'abakiri bato ari abantu bagifira twa bakiri mu myaka 20 gucyo
twakiri Lambert ku yundi murongo wa telefone Lambert ikaze ku ijuru rya Amerika Lambert uratwumva Lambert uratwumva Lambert uri kuratwumva muhinga bw'ivyuma Nadia mbari yakuhari ariko nuri kuravuga Lambert uratwumva Lambert yagiye ari mu gihugu cy'u Burundi araza kugaruka abakarigwa cyane rero ngo nibande gusumba imyaka hehe ngo ngaba baravuga ngo abirabure nibo bakora cyane ni hari makuru bifise koko
ibyo biza kuja muri ya ma genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc factor de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugwa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umubiri utakaza ubukomizi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga haya kantu kasovye umubiri nkauka nkowe maserule yaje bundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kwera imyaka ntukibangutse kosa umuntu yagwaye gucyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa imvuze imyaka no kuvuga inyuma yo guca ariko hariho nabakenyezi bakiri bato bagwara umugwa akabira abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa estrogène kenshi kurusha abandi bisigurike hariho kugira umukombwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi igice ca mbere ni gihe urubuto rwe rurakora tungana urubuto rugakura hagaze gihe cagasamu urubuto ruba bwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri imisi 14 akacabona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasamu umubiri utangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana mugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hama bigasubira kwa kundi umubiri ugasubira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogène hormone yitwa estrogène iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo estrogène mwahuye gose kurusha abandi urashaka kugwara iyo ngwara ya kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tubumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero umundi mu bisanzwe umukobwa arije mu maraso hagati y'imyaka 12, 11, 12, 13 agaheza agaca mu myaka 45 kugera kuri 50 ariko hari habakobwa babona maraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariho nabandi bagore baca batebye cyane urumva iyo wabonye maraso kare cyangwa ugacutebye bisigura ko ikiringo cawe cyo kuhura niyo nkabuza estrogene ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarirwa kurusha abandi abandi bantu n'abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imezi 9 atarundi ubutorushasha rukogwa nico gituma udashaka gusamirinda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya imezi 9 canke abantu batigeze batwaye imbanya yabo ya mbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukoga atangura ubuyabaga gushaka ku myaka 30 niho inka buzoze zo mubiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma gusama basama byorosha rero iyo utatwaye imbanya muri ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no kimyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nka buzo cyane yose wayibayemwo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ari karonsa hari inka buzo yitwa prolactin ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogene cyo ituma vuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabizibira estrogene rero nk'ivyo byo guhura na estrogene tubirabira muri uko kuntu umuntu yage arabona amaraso no kuvuga hakarirwa abantu babonye amaraso kare gucutevye kurutigeze wibungenga imbanyi yawe yambe nyuma y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogene hari abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bagagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo habuzo ivyo bintu bimpeje kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya ruzobona amaraso mugabo hari ibindi ushobora guhindura ivyo dushobora guhindura ni biro ibiro kubera ibinure bijye by'abakenyezi urabona iyo umukenyezi avyibushe avyibuha kunda amaguru canke amaboko bitandukanye n'abagabo baba bafite inda bavyibuha bagira indi imbere canke kwizose ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifise ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo ya estrogene rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mu biri iba ija muri ivyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bagaruka guhura niyo nkabuzo estrogene mbwa wako afite ibinure byinshi bica ya kwa guhura ni nkabuzo estrogene kuca kubandanya exposure yabo kuri estrogene irabandanya yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gutuma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho no kuvuga uko wongereza inzoga nyinshi unywa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kubusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuvyimba butari kanseri kwa kavyimba ko si kanseri hari abantu bagwara akavyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utuvyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje umugwa bakarigwa kurusha ukubutigeze ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihande kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihanduka gikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hari abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute nomenya nk'imuhugu vya buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashaka kuraba nimba uri muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ne se ikintu gikogwa gucumwanya wose kuko ni ikintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko babyize byimbitse ariko ukuntu nshobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyene kuvuga mama wawe canke wamuvukane yagwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ndwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto no kuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi aba ari ka kantu yaba ari ya gene abafise rero ufise umuntu wamuvukane yagwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago bya vyugurana kanseri y'ibere vyigwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana canke mama wawe ni byiza kwipimisha
kare. Urakoze cyane muganga Tania. Dusaba imbabazi abakunzi b'ijuri y'Amerika bakora twumviriza. Turiko turagerageza kuhamagara ariko bagaca tubwira muhinga bw'ivyuma ngo turahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve. Sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufise ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco. Ubu Francisco ikaze ku ijuri y'Amerika. Francisco uratwumva? Francisco uherega Francisco François uherehe François urihe uri kutwumva urihe uri kutwumviriza urihe
ibisandi mu gihugu cya Mozambique
avugwa make
Mozambique dushimye Imana urabiza abanyamahanga kiriyo
Akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva. Akabazo kawe turumva amatelefone yacu no musite.
Akabazo. Nari ngiye gusoma inanga marara y'ikigwa. Ikiganiro. Niko mwaba DJ Kansera irene yirere ishobora guhitana abantu benshi itangira ikibazo ndifite abantu
ikibazo ufise
ikibazo bafite ikibazo akambo niza nije ko
akamo
Dr. Kumenya no kuwa mwafasha kujango tumenye mbe mwaru kukai kupante mwakera chane kutari zime mwemecho yotuma yongara isho ya kataka abogandi niyo kache na jige na shakare kumbure ndo inyo mwache mwache ya kukira abogandi Ningi ngo fata kugira ngo bashobore kumenya ko ari ubwari busanzwe cyane ari kimwe mu bimenyetso intango.
Urakoze kugira umunsi mwiza François. Ndagusabe kwera ko muganga Tania yari yavyishuye uze gusubira kuri we zitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com usure wumvirize yaraheje kubisigura vyimbitse twadusubiye nyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuraho kwa telefone yacu dukundira uje kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muganga Tania ati rero hariho guhanahana iriko twovyita guhanahana wayivuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara hari amakuru bamwe nabandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane iby'ubuganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke nyokuru wawe yarayigwaye ibyiza no gutabura igwara ari nk'amwe wihereje ivyo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo vyo bavyiza hari hacu buganga bivuga ko kugira ngo wirinde cyane
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo umva tuvuga ngo no gucibere kandi kenshi birakogwa yo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si kintu ikogwa gisanzwe kuko murabizi yuko gihe cyose umuntu bategereza kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakura mwibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita amavesore lymphatic no kuvuga n'ituntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere bidushika mu kwaha ibere shika mu kwaha hari gihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenegwe si ikintu cyo gufata minenegwe kuko iyo umuntu haba bamubaze bamukoze byamagenye ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshye mu bugugu biteye imbere niho iyo wamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora ubwo twumve yuko atari ikintu ifa gukuko nyene
hamanone cancer yibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
Ingwara ya kanseri ili mungwara zikira. Ingwara za kanseri zikira. O, nicho gituma tunaivuga kuko. Nicho gituma tunaivuga kuko. Yo ili mungwara nke. Ili mungwa kanseri make akira.
Mm-hmm.
Kuko hali ama kanseri ya ndusanga goye chane kuvura. Aliko iyo onye yoyo ilashora kuvugu. Lero mkujivura. Harabuja utanduka anye. Hariho kenshi abaganga wabi nusoye. Bano nusivyo kuvura ingwara ya kanseri ni wabaminya ingene bo. Koresha ariko kenshi uburyo ukunda gukoreshwa hariho icyo bita chemotherapy chimiotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica bwo kwica izo ngwara izo utwo tunyabwingo twa cancer ariko naho ne ni numve ko atari ikintu cyoroshye ni imiti zimwe ni imiti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande byo mubiri ariko inakiza hariho ico bita radiotherapie ni imishwara labagutera iyo mishwara labagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukora aho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa canke bagakura ko ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapie ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire ko kuntu izo nkabuzo zize ko zironona ibere ivyo rero ibintu bitandukanye hari ibi hari mu Burundi chimiotherapie hari kubasha kubaga n'iyo chimiotherapie hari ariko nko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapie no kuvuga iyo mitshwarara iturira ibere ariko mindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hariho wambaye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabare sina ku vise neza muntu ni muntu ngirango ikaze kujurya Amerika umbabare nimba ndakwise nabe ucunkosoro witwa gute
je banyita mpundu edidie
uri hega edidie
yenda amuri muri bujumbura
hari umwe kumeze gute meze gute mu nubushuhe canke nubukanye
aho barashuje gose
muganga wacu ngira ngahana warakanye adoca ja mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza tani akabuzo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akora ngahe bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC akabazo kawe
ego nuko ma byanditse kuri internet ma baji ati ni hiko maza no muganga kubijanye nyine ngwara imaze kuba akaranda yo
ari kubanza ugabanure gatonya volume y'iradi ruhande yawe kugira ngo twumvikane kwe ko ari umuziki akaba nibibazo n'ibica bitkorohera mu matwi sivyo ego
Ni kwandi mu isoko.
Uri mu isoko bagera kurera. Bandanyubaza ntacu.
Ego hanyuma dewe kibazo cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirandagata cyane kuba mama kandi aranyigeze kubona batubwira ati ngo nabagabo ngo nubwo ibitigiri tarababyishi ngo nabo nyene ngo bara iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe hamwe nibyo cyanke sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabarire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi turasingorane hari ukuntu bitaborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagabo are wakisha umwishure akiri ku murongo giragende yumvise inyishu yiwe
yego ico vivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko abagabo ari byo canka tari byo bagora makawusa yiwe
yego abagabo ni byo amahoro ndakuramukije abagabo nivyo baragwara kanseri y'ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafise amabere kubera nubwo bafise utuntu dutoyi mugabo utunyabwingo tw'amabere burya baba badufise rero nico gituma nabo bashaka kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafise iyo ngwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga afise uwo bavukana canke nyine ayigwaye ariko nabone ni byiza ko iyo ufise uyu n'umugabo ukabuzi ko ufise uwo muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama wawe yayigwaye ni byiza ko uziyumviriza kuko kanseri y'abagabo idanakara ifise ubukari kuko urumva biva kuri ibyo bintu kuntu umuntu asanga ameze mu biri kandi cyakabiri nuko icha itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukacusanga igikiriza kicye cyandukirwa kare itandukiye ibindi bihimba kare cyane yego
abakobwa iki indwara iri kwirihuta cyane gose nguri kuri muri bya bihari twatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cyane gusomba uko byahoze we mese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwa mbere navuze yuko ibihari tubibona cyane kuko abantu barapimwa cyane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kugwara hama akarinda imuhitana tutazi ikintu camuhitanye cyane abandi bakavuga ngo yarabara bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga umujyango murabiza uti naka yahitanwe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba imana tutazi camuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko ingwara ya kanseri muri rusangi iri mu mugu w'indwara bita non-communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira no kuvuga infectious diseases no kuvuga maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi indwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko ukwisigenda iratera imbere ubu nyine harabaye igihinduka aho hasike hari indwara nyinshi zandukira no kuvuga diabetes hypertension ingwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ngwara zitatu mpijije kuvuga ni ingwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifise ikintu zihuriye ko zose arico bita impanamizi ama facteur de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafise akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwana n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi ukuntu abantu nk'isi itera imbere usanga abantu bafise bakuru ubuzi butuma badatambuka batagira sport ugasanga harimo ko gufungura harimo kutagira sport harimo stress hariho inzoga n'itabi ikubera ku ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitaraziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
ibyo nyinshi urakoze di ugira umunsi mwiza
ego ama akabazo kanyuma n'intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine
ego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nenye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe no bangiye kure kuko urumva uzo butwaye ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu komsiko mu kirundo bavuga ngo sindaguhugu umutwe ngo ujyane no gutwe
Uwindi munsi
yabivuze uze kusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho ujaho unyene urashaka gusubiza inyuma kumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tania byose yabigarutse ko twizeye ko bikora imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wa ruwaturungike ngo tubazi Tania turakira Elias ikaze kujuri ya Amerika
ego murakoze cyane
uherega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye no munsi muri studio zacu
ariko jewe nkabanturuka i Burundi Bujumbura ariko akabazo nshaka kubabaza nuko ari nko gusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu iyo agwaye niyo ndwara ntaronka ukuntu ashobora kujya kwipimisha kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomine hafi cyangwa ku madispasere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahite bamupima abonerwe ko yaba agwaye iyo kansera abimenye hakiri kare kuko ndabona nka barundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe bo tuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byo dufasha cyane
Muganga Tanya twatumiye ntari mu ntakore ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burimo ukora mu bigenga ariko araza kugira icyo yivuze kurakoze kugira umunsi mwiza mugabe bigirwa benshi bikumva bene byo nkuko babivuga ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane baravyumva kugira umunsi mwiza
Ego murakoze cyane.
Ego muganga Tanya aka kabazo kiwucuka janiranya ni ntambamye zihari ku kuvuzi bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi.
Ego. Intambamye n'inzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye intambamye ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya. Umva n'abantu tumenya neza ivyerekeye by'amagara yacu ugasanga ntaja kwipima, ntaja kwipimisha, ntazi kwipima azi uko kwigira n'imenye ngara kanseri ni makanje kwa muganga bampime kumbe ni wonyi utegeza kwiyumviriza ntituzi wala ya kanseri mfa hari icho kibazo chukutamenya chonga sa mwana lagwa ye hakuyo jamu vuzi agie mfumu kurondera ubuvuzi mu mfumu kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya ica kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri ngora ya kanseri izwi mu kibanye ingora ya kanseri izwi mu kibanye nk'ingwara kandi n'ivyateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga gutinya kuvuga ico kintu umuntu yagwa ugasanga ari wenyene ntafise ugushikikirwa abantu ntibazi ukuntu bari bwitware umujyanye ngo none humvise ko umuntu yagoye kanseri bagaheza bavuga ati unye noneho asa nkuwapfuye ugasanga ntibamuvuje nkuko byategerezwe iyo nzo intambamye ya kabiri ni ubukene kuko ingwara ya kanseri sino mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha rero iyo umuntu atafise ubwo bufasha yaba mu kwipimisha mu kwivuza n'ukuri biragoye nubwo ufise amafaranga kenshi usanga bidakunda mu Burundi hariho ukwisununura gato mu vyerekeye ivyo kuko hariho nki ahabavurira abavurira ingwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushigikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bagwaye mugurumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zimvye gukwipimisha bizimvye ibintu umuntu ategereza gufungura imiti ibiherekeza nime imiti babare n'ibindi ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfa ye numva n'uburyo buraheze ica gatatu ni kubura kubura ibikoresho bikwiye nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri y'ibere nk'ubu nkantanze nk'akarorero hariho icuma bita mammography ari nk'iradio y'ibere iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kudugumaze guca ni vize kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugirira iyo mammography kugira barabe yuko bayiraba bayifotore barabe indani uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa bya mammography naho ni byo
by'umubiri
ego kandi naho ni bikaba buri mu bitaro by'abigenga rero iyo iraba intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsy kidashoboka ku umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo ndi nkubudi ko mvuga ibyo kwigisha ingwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye ingwara ya kanseri akenera umuganga yanonose ingwara ya kanseri bwite niweza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti bwoko bunye kuko ingwara za kanseri ziri bwoko bw'ikanseri biri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akazara bikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye bike aho baganga nabo dufise mu Burundi bakwiye rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupinyuka bagatora ingwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura ingwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana ego umva ko hari intambamye zinshi zitandukanye
reka twakire Desire ikaze ku jugi ya Amerika no muri isanga uherehe ga Desire
Nende kibeni kwa huko na vile kwenye vile kwenye 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 kwenye. Nakule kwenye 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 atuje niwa yoro kanseri shura kwiri ingo.
Ingene kanseri shura kwiri ingo. Ego. Urakoze ugiru musi mngizanga
hoi.
ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza yego kwirinda kanseri wari wabicishijemo ati ari ibintu by'ibiro nibiki ariko muri make
nashaka kongera ko ikibazo kutungara kanseri nuko gushika no munsi nta kintu kiraboneka ariko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapadu nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birondera rero kubata kintu kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo no yirinda gutya ikintu cyo nushaka gukora ni kwama witegura uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amatsikuru nk'abantu baraza bavuga ati twakize
yego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza aka imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishaje abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cha kabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko barahari bivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko ni twabanira tuvyigisha abantu badoshobora kutora ingwara ya kanseri ikiri nta kuko kugira ikire byamegaruka aho buri hose ku isi yose kugira ikire bisaba kuba wayitoye kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo canke umuhungu agwaye kanseri urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba umama canke umukobwa yigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko vyoroshe agize imana gakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere yo ngwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara ikintu cambere ruko cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma bwoba kurengera ubwoba kuko mu kirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinyamwinjiranye umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twege tureme gushiramo ingufu zose kugira cigwanye kubera imvuzo ibiri ubwa mbere kuri umuntu ashaka kuronka amahirwe yo gukira mugo bisaba yuko mu murinda agahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara kuko amaze kugira iyo depression we ntarunka nguvuzo kwivuza donc mukamufasha mu ngene mu muvugisha ingene mu muganiriza ingene mu bahafi ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza kubera arashobora no kuramba ariko hari n'igihe umuntu yivuza batore ingora kanseri itashobora gukira muga nabo ntibice bisigwa kuca umufata nk'umuntu yamaze gutaha no kumuha gaciro nk'umuntu agwaye kuko iyo maze kumuha gaciro kamufasha hariho n'abantu barambanye ingora ya kanseri akaronka ubyo kwivuza agasigara abana nayo nkuko ubugwaye diabete cyangwa hypertension ingwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka 5-6 kandi ayifise kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya kubuzima bw'umuntu muri make ni kumenya kumuba hafi kumuganiriza kumushigikira akumva ko ateri wenyine akaronka nayo inkomezi zo kwigwanya
hama tugarutse kuri cha kindi cy'abavyeyi cyangwa abakobwa bashima kuvanamwo twaduca tubwiye amabere kugira ngo bavanemwe ibyo bivyimba n'ama cancer iyo bimaze kugenda gucyo arasura kwibaruka
yego micane urashobora kugara kanseri iberuka yikira mu nyuma ukatwaye imbanyi ukanonsa umwana
yego nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma otekerera impande zitandukanye turara kubagwaye hama tuje ku miryango yabo tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo ingwara ya kanseri mu bayibere mu bafasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntamatama na kahe wodutekereraga muganga
yego akamuka mbere ni kubagwayi iyo umuntu maze kugwara ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwayo ngwara ikintu cambire bama batubwira ni ingene umuntu yifata iyo maze kwigwara no guhitamo kuyigwanya kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uronke inkomezi imana iguhe inkomezi ushobore kubirengera nawe wiyubake ushobore kumva ko uyigwanya kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo ikiguhita nari kucambere kwiyubaka ukarondera ikintu kiguha inkomezi yaba ikintu kigufasha kwiyubaka ashobora kuba ari umuryango hashobora kuba ari gusenga ashobora kuba ari ikintu cyose umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka aronka inkomezi kugira ashobore kwigwanya ariko ukagerageza ibishoboka byose. Ica kabiri ku miryango gushigikira abantu bagwaye, kubaba hafi, kubashoza uburyo, kubaba hafi mu rugendo, kwa n'urugendo rutoroshe. Ariko muri rusangi abacunubwa ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya, kwiga kumenya numenya gute ko ngwaye kansere, ndayimenye ntutinye, genda wisuzumisha, ntugume muhira, ntibike ikintu ku mubiri wawe, hama ngo ugume muhira, ja kwa muganga bakurabire, hama ubimenye kare, arico bavura bakivure kare. Ariko kubasigaye naho ku baganga canke ku bantu bafise bakora mu bintu vyerekeye amagara y'abantu, akamo nuko ingwara ya kansere twogirwanya, dukumbure mu myaka iri imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi, ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha, ashobora kuronka yipimisha no kwivuza.
Muganga Tanya Gahama Ineza utwara ishirahamwe Uzima rikora mu gihugu c'u Burundi, tugushimire cyane ko nawe turonkeye isaha yose ngo ushobore gucanga ku ijwi rya Amerika muri studio y'indwi ngo tuyage muri kano kanya kawe ufise ngaha muri Amerika. Rika ejo nitwagukwikora kumaze gushika mu Burundi zo twitabe nkuko wabikoze dusangiza ubumenyi bwawe.
Yego cyane, murakoze kubutumire.
Yego. Nuko kuri micro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Diana Nini nahazwe, mwakoze kudutega abiri, dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara. Uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye, muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia taha twakoranye hamwe na ingenieur John, kwizina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri isanga. Tuyifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40 dusamirana namwe.